turashimiye ko mwandenya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93.3 i Karongi. Muri Uganda mutwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 i Kisoro. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. Umurugwi utunganya amatora mu Burundi Seni Mufunyapfunyo wavanye Agaton Rwasa n'abandi banyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ku rutonde rw'abemerewe kwitoza mu matora bashinga amateka azwa mu kwezi kwa gatandatu.
Ibyo Seni rikirakora kunyanga ibwirizwa shingiro gusa nta kindi. Bigaragara yuko bashaka amatora ya Sende Defitete n'aho bacuditse gusa.
Uyu ni umushinga amateka Agaton Rwasa atavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Burundi. Mu Rwanda naho muri make akarere ka Nyabihu kari mu burengerazuba bw'ico gihugu kavugwamo ibitigiri byinshi by'abana bafungura nabi. Turagaruka kuri iyo nkuru handi hato. Muiganino ku isi, Ghana yavanyeho visa ku banyafurika bose. Aha muri Amerika abashinga amateka bashasha baraza kurahira uno munsi idonido ni mukanya isasi. Reka ikiganiro cyacu tugere ku makuru agezweho ijyanye no ku isi. Duhere aha muri Amerika. Ibiro by'inyamiramabi FBI byatangaje ko wishe abantu 15 abagunze ku munsi w'ubunane mu gisagara cya New Orleans muri leta ya Louisiana aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yakoze ubwo bisha wenyine ubwiwe atabandi bafatanije muri ico gikorwa. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Amasaha y'imbere yuko akora igitero cyo ku munsi w'impera z'umwaka, Shamsuddin Jabbar yavuze mu masanamu ya video yashize ku mbuga ngurukana mumenyi ko yakoze ico gitero kubera ashigikiye ivyimviro n'imigambi ya leta ya Kiislamu. Ibiro FBI byatangaje ko ibendera ya leta ya Kiislamu yatowe mu modoka yarimwo inyuma yuko akoze ico gitero. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu yatangaje ko Shamsuddin Jabbar yari umunyamerika yavukiye muri leta ya Texas. Yavuze kandi ko yari mu gisirikare cya Amerika mu kiringo cy'imyaka itari mike. Yatangaje ko ababajwe cyane n'abahasize ubuzima n'abakomeretse kandi yifatanije mu mubabaro n'imiryango yabo kubera icyo bari kubarondera cyonyine ko ari uguhimbaza umwaka mushasha. Ku rubuga X, Prezida Biden yatangaje ko atansiguro ihari yo gukora ubwicanyi ubwo aribwo bwose kandi ko batazokwihanganira igitero icyo ari cyo cyose ku Banyamerika. Donald Trump aherutse gutsinda amatora ya Prezida wa Amerika yari yamirije icyo gitero mu butumwa yashize ku rubuga ngurukana bumenyi bwiwe Truth Social. Yatangaje ko ababajwe cyane n'abahasize ubuzima hamwe n'abakomeretse. Yasiguye ko leta yiwe izoshigikira yivuye inyuma igisagara cya New Orleans mu gihe abategetsi bacu bariko bagira itohoza abanyagihugu nabo bariko bagerageza kubandanya ubuzima bwabo inyuma y'ivyo yise igikorwa cy'ubunyamaswa kigayitse cyane.
Fidel Niyongabo, urakoze. Tuve aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuja muri Afrika. Ishami mpuzamakungu ONU rishima ingingo ya Zimbabwe yo gukuraho igihano cy'urupfu. Thomas Kamirindi aduha ibindi kuri ino nkuru.
Muri iki gihe abantu 60 bari bategereje kunyongwa muri Zimbabwe bazira ibyaha birimo iby'ubuhotozi, iterabwoba no kugambanira igihugu. Bararusimbutse kubera itegeko umukuru w'igihugu Emerson Mnangagwa yashyizeho umukono kwa kabiri w'iki cyumweru rivuga ko inkiko zidashobora gutanga igihano cyo kwicwa kandi ko abari baragikatiwe kugeza ubu kigomba kubahindukiramo igifungo cya burundu, ariko ryongeraho ko gishobora gusubiraho haramutse habayeho ibihe by'amategeko y'intambara. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu Volker Turk arashima iyi ntambwe Zimbabwe iteye. Mu itangazo yashyize ahagaragara kuri uyu wa kane aragira ati igihano cy'urupfu kinyuranyije n'icyubahiro n'uburenganzira bw'ibanze bwa muntu. Arasaba ko Zimbabwe itera n'indi ntambwe ariko igakura mu itegeko rishya n'ingingo ziteganya ko gishobora gusubiraho. Turuka arasaba kandi n'ibindi bihugu by'isi bigifite mu mategeko yabyo igihano cyo kwicwa gufata urugero kuri Zimbabwe nabyo bikagikuraho, cyangwa se igihe byaba bitarasesa aya mategeko bikaba bihagaritse kugishyira mu bikorwa. Zimbabwe nayo niko yari maze imyaka yarabigenje. Umuntu wa nyuma yanyonze byari mu 2005. Perezida Mnangagwa wageze ku butegetsi mu 2017 na ubwe yamye arwanya igihano cyo kwicwa, yitangagaho urugero. Nawe yakatiwe kwicwa mu gihe cya gikoroni azira ibikorwa bye by'ubunyeshyamba birimo gutega no guturitsa gari ya moshi mu gihe cy'intambara y'ubwigenge no kwibohora. Yabaye kuva mu 1964 kugera mu 1979. Icyo gihe Zimbabwe yategekwaga n'abazungu yitwa Rhodesia. Yari imeze nk'Afurika y'Epfo na politiki yayo yivangura n'ikumira bwoko yitwaga apartheid.
Thomas Kamilindi, urakoze. Turaguma ku mugabane wa Afrika. Perezida wa Ghana yafashe ingingo ko guhera uno mwaka w'2025 Abanyafurika batazosubira gukenera visa kugira ngo baje gutembera muri ico gihugu. Fidel Niyongabo nibyagarutse kutubwira.
Perezida Nana Akufo-Addo yari yatangaje iyo ngingo mu kwezi kw'12 mu mwaka urangiye w'2024. Abitegereza ibintu n'ibindi batangaje ko iyo ngingo izokomeza kurushiza ibisata by'ingenzi ubudandaji n'ingendo muri Ghana. Mbere yaho bari batangaje ko gusaba abantu visa kugira bemeregwe kuza mu gihugu yari intambamyi ikomeye ku bijanye no guteza imbere ibyo bisata. Ghana yahoze irekurira gusa abantu baturuka mu bihugu 26 byo ku mugabane wa Afrika kwinjira ku butaka bwayo badakoresheje visa, mu gihe abava mu bindi bihugu 25 baronka visa bahashitse. Imbere y'iyo ngingo abantu baturuka mu bihugu bibiri gusa byo muri Afrika ni bo bategerezwa kuronka visa imbere y'uko bagendera icyo gihugu. Ghana ibaye igihugu kigira gatanu ku mugabane wa Afrika kirekuriye abantu bose bafise pasiporo zo muri Afrika kwinjira ku butaka bwayo batabanje gusaba visa. Ibindi bihugu n'u Rwanda, Mazinga ya Seychelles, Gambia na Benin. Iyo ngingo kuri visa ya Perezida Nana Akufo-Addo ishyizwe mu ngiro imbere y'itariki 7 ya kuno kwezi, igihe Perezida Mushasha yatowe azorahirira kuyobora igihugu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turacabandanya n'amakuru y'irya nino ku isi. Ingabo zijejwe umutekano muri Siriya zirabandanya guhiga abahoze ari abasirikare n'abahoze ari abarwanyi bari bashigikiye Perezida Bashar al-Assad yavanywe ku butegetsi bw'ico gihugu. Abahigisha uruhindu barimo abase gusubiza ibigwanisho byabo. Fidel Niyongabo araduhe ino nkuru.
Itorokanizo ry'amakuru rya leta Sana ryasubiyemo umutegetsi w'umusirikare avuga ko abagwanya ubutegetsi bashizeho ibibanza mu gisagara cha Homs, aho abahoze ari abasirikare n'abagwanyi basabwa gushikiriza ibigwanisho byabo. Igikorwa nk'ico carakozwe mu bindi bice bya Siriya. Haraheze indwi zitari nk'abategetsi bashasha ba Siriya baronse amakuru ko abasigaye mu bahoze ari abagwanyi bari bashigikiye perezida yakuwe ku butegetsi Bashar al-Assad bari mu gisagara cha Homs. Muri ico gihe ku munsi wa gatatu abantu bari imyerekano barakoraniye mu gisagara cha Duma, aho basabye abategetsi bashasha ba Siriya gutanga inyishu ku bantu bane bakomeye ba sosiyete sivile banyurujwe araheze igihe kirenga imyaka 10. Irengero ryabo rikaba ritazwi gushika ubu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru muheje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Adresse yacu ya YouTube, Instagram, Facebook na X ni vewa radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Umurwi utunganya amatora mu Burundi weruka kuvana ku rutonde rw'abemerewe kuzokwitoza umushingamateka Gaston Gwasa azi imbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Abakandida b'urunani Burundi bwa bose rurimo imigambwe itatu itavuga rumwe n'ubutegetsi nabo nyene ntibari mu rutonde rw'abemerewe kuzokwitoza amatora abashingamateka azwa mu kwezi kwa gatandatu ko muri uno mwaka w'2025. Umurwi Seni uvuga ko urwo rutonde ruva anywe mu matora kwera rwari ko abashinga amateka batatu mugambwe sene utari muri rwo. Mu kiganiro nagiranye na Agaton Rwasa ari muri abashinga amateka yavuze ko ingingo ya sene itigeze ibatangaza na gato, yasigure ko ari umukino wa politiki wo gukumira atavuga rumwe na leta.
Ibyari kudutangaza iyo bemera nk'uko bakifunza ni transport yashizeho n'abayigize urabona neza yuko ari nk'igikoresho gusa kibiri harya aho ikibabaje ni uko cyane cyane bavuga ngo bakurikiza amategeko mugabo abo bategeko batayerekana gato yari kwihawunyanga gusa ibyo se niriko irakora kunyanga ibwirizwa shingiro gusa nta kindi kuko urabye nk'ingingo 37 isaba umurundi wese kumva yuko ategerezwa kurwanya ikumira iyo ari ryo ryose ibyo nabyo iyo ufasha abantu ukabakumira mu matora uhitwaje inkingo zidafashe urumva ko ibwirizwa shingiro wamaze kunyanga bigaragara yuko bashaka amatora ya CNDD-FDD nabo bacuditse gusa anagira akakubwira yuko ku munsi wa kane ku mugoroba na telefoni we ibyo babyitsa ngo ntanze imihoho ngo muri senteri kugira ngo izango rubanza ngo rusukora ngo muri sentare ibyo wumva yuko bwari uburyo bwo kumushyira ku igitutu ngo bikunde bashyire ku ntumbero zabo hanyuma rero bikwegere ibyo nabyo rero jewe ntacyo ntashobora kubahuka icyo ari kumenya ni uko ntabwo turi kuri ku rutonde rw'umugambwe senteri ngo umugambwe senteri uwo mugambwe senteri murabizi yuko kuva mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze wa 2023 waheranye na kongo nazi yuko umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu ibikorwa yabihagaritse ariko kwa mbere senteri rero twigeze dusubira gukora kuva icyo gihe gushika uno munsi none ubu twita abasenteri kandi kongo byitwa ngo ni nyamushikiranganji wenyine yahagarikiye reka wahindura inzego z'umugambwe yatuzibiriye azana abasirikare abapolisi n'imbonerakure igihugu cyose bagatangira abo bantu bari bakwizeza uburenganzira bwo kuja muri iyo nama
none ga honorable Agaton Rwasa mwebwe kuri urwo rutonde rwa Burundi bwa bose ko muvuga muti ntimwariyo nka senere mwarimwo nkande nk'uwigenga
ubwo nitangiyemo nk'abarundi
hama urundi
nk'abarundi kuko ibwirizwa ryenge imigambwe avuga iri mvuga niryari umuntu yinjira mu mugambwe niryari ava mu mugambwe ni bangahe batowe muri 2020 bakujya bari mu manama y'itora ya 24 bamaze kwinjira muri senteri ibyo byuko batabyibuka twebwe twagiyemo nk'abarundi ko munani ngo urunani rw'abarundi rutumbire gushayura uburundi nta mugambwe senteri wagiye mu runani mugambwe senteri nk'uko bawuzi uri hariya ibyo bikorwa byacu nk'abasenere twebwe biduhagaritsemo kuva muri 2023 ndetse n'uburenganzira bwo kuja hariho hose
uwo mu rwiseni hari aho uvuga ati twebwe twavyanse kubera ko ingingo y'112 bwizo rigenga amatora n'indwi rigenga imigambwe iravuga ko umuntu aja mu runani aba ari muri urwo imigambwe mu runani iyo migambwe nayo ni CNDD, CODEBU na FEDES iyo migambwe yose nta na hamwe murimo ntawe bavuga ati bafatiye
aho ibyo bitwaje uja kubibaza bene urunani abarurongoye ntiwoza kubibaza abantu wanjye b'urunani
ku rundi ruhande bo muri senel hari abiyandikishije ku ntonde zindi badaciye muri urwo runani bakabemerera ko bazitoza cyangwa umugambwe senel
nomenya nicunze nk'uko uwo mugambwe senel utwarirwa muri CNDD-FDD ntanumwe muri twebwe wasabye dosiye ntabwo muri twebwe washyize ku ntonde zabo ibyo bavuga ngo batubonye ku ntonde zibiri zitandukanye icyo gice cyari kuba kibaye ikosa rero uwo muganga batwitirira anahamwe ari mu ntonde zabo n'ubuswatanye nk'ubundi
ikigiye gukurikira kuri mwebwe Agaton Rwasa no ku runani Burundi bwa bose n'icyahe
igikurikira ni uko tuguma tuzwa Burundi uburenganzira bwacu nk'abarundi tuzoharanira gushika urongi mu by'amategeko yemera adategekanya
kazoza kanyu ka politike mu Burundi ga honorable Agaton Rwasa mukabona gute mu 2025 babavanyemo bidakunze ko mwitoza ubu muri 2027 mubona ko muzosubira guhiganira intebe ya president igarukiye ngaha mu ruzongungurutsa kuko n'amategeko aravuga ko mushobora kungurutsa
n'uwo tubaze icyo ntabwo dushobora kumenya byoba twaba tubaye twihuse tuvuze ngo biraheze icyo nzi ni uko bishobora guhinduka birashobora guhinduka umwanya wose rero ibyandiko 2027 ntihagire umuntu agira imbungenge amatora ni yaba atunganywa ku neza y'u Burundi tuzoya cyangwa atunganywa naho umunyarwanda ashaka gutunganya abantu amatora ndabwo kwigihugu bakigira icyibari cy'umugambwe runaka sinzi ko u Burundi buzona hashika
ntimutegekanya kuri ino nshuro rero kunguruza ingingo ya seni muyifashe kweri cyangwa hariho kuzokunguruza muri senare yubahiriza ibwirizwa nshingiro amategeko arabitegekanya
bategeka nabitegekanya ubwabo kunguruza n'ukunguruza aho cyane cyane cy'imigabo aci mu Burundi nimba ababategetse gukora bigira ari nabo bategeka iyo senare yubahiriza ibwirizwa nshingiro naho umuntu yukunguruza byabyari ibyabwo ni uko ngokwikubita akashi iyo ngingo bakayivako bakubwira ko bijyanye n'ubwenge amatora y'Abarundi ivyo bindi byo kwiyumvira ko Burundi bwongereranwa n'imigambwe ko gufungi bo migambwe bakabireka bakabiheba hanyuma bagaha uburenganzira Abarundi bwo kwitorera abo bashaka muri uyu mwaka ndetse kwinjiramo
ntavyo kunguruza kuri ino nshuro bihari
ivyo kunguruza ivyo n'ivyo urunani si byajewe urunani ni burubikora kuko jese nagiyeyo nk'umuntu w'ingenga ndikutonde rw'urunani nk'uko n'abandi bari kunyuriza urunani
Honorable Agaton Gwasa, tuwashimwe chane kulikano kanya mwaiju gya Amerika. Hiju gya Amerika wa Washington DC mkirundi no mkinya Rwanda, chetu jamu Rwanda, no mwaka humbibina minungibina gatanu, watangwe akarere Kanyabihu, karimu urenge razua bw'ico gihugu kavugwa mwe ibitigiri vyinshi vy'abana bagwingiye bamwe mu bagabo baba mu murenge wa Rambura batahuye ko iki kibazo kiraba abavyeyi bose basaba bagenzi babo kudaterana abafashoni babo mu migambi yitaho imikurire y'abana umugambi USAID gikuriro kuri bose ufashe umugongo na Amerika ukamaze iminsi ufasha mu kurwanya igwingira mu bana bo mu Rwanda ubuga ko ufisi cizere ko iki kibazo zokigiye kuranduranwa n'imizi ehe kibagira ubusa yanyarukiye muri ako karere
muzika twarebere hamwe uburere budahutaza umwana
Madamu Dorothea Mutoni numuhuza bikorwa w'ingumboneza mikurire zo mu murenge wa Rambura mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda mu ruhame arasaba kwibukiranya n'ababyeyi bo muri iki cyaro ku masomo bahabwa ajyanye no kwita ku mikurire y'abana tubasura mu mudugudu wa Nama kagari ka Nyundo twasanze bageze ku isomo ryo kuboha ibikinisho bitandukanye mu mugambi wo gukangura ubwonko bw'abana bato ni kimwe mu bice bigize umushinga USAID gikuriro kuri bose uterwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwe mu babyeyi baragaragaza kamaro k'izi nyigisho
Nanubwo umwana uri gukora imodoka arahita abona ko nawe afite imodoka.
Cyiza cyane. Yego mama, saba dukiye kwamashije.
Yikora umwana bikinisha bishobora gutuma yavumbura nibindi akaba yakora nibindi bikinisha akabyivumburira.
Kuri Mutoni wita ku matsinda y'ababyeyi bakangura ubwonko bw'abana babo yabwijwe rya Amerika kuri bimwe mu bikinisho bibandaho na kamaro kabyo.
Dukora imodoka mutujerekane. Dukora indege mu ducupa mwabonye ikintu tujya tuyigurutsa ababyeyi bazanye ibikoresho bibonekaho dutuye bakorera abana babo ibikinisho ariko bafite intego yo gukangura ubwonko bw'umwana yo kuzamura ibyishimo by'umwana yo kuzamura umubano mwiza n'umwana gikuriro nibitakiriho umurage yaturaje urahagije
ni gahunda twasanze bakorera mu rugo rw'uwitwa Emmanuel Niyinkunda ariko witegereje ushobora gukeka ko ari gahunda yahariwe abagore kuruta abagabo niyi nkunda yadusobanuriye impamvu
ababyeyi babagabo ntago bakunda kubyitabira cyane ariko nkiyo twabyo bapimye abana nyine dufite igikondo cy'umudugudu hari gisanga nk'umupapa yaherekeje umwana we akaba ari umwizana kugira ngo arebe ko umwana we ari kugenda kura ariko ubona bakiri bakeye
utekereza impamvu abagabo mu gisati birenge ari iyihe
ntago turabyumva ngo tubihe agaciro
Jean Marie Nduwayezu na Marie Chantal Murebwagire babyaranye umwana kugeza ubu ufite imyaka 8 ntarabasha kuvuga nyuma yo gusura uyu muryango umushinga USAID gikuriro kuri bose by'umwihariko wawugiriye inama yo kwifatanya n'abandi mu ngomboneza mikurire nubwo umwana wabo atarabasha kuvuga wishimira ko yabashije kujya mu ruhame
ku bijyanye n'abana bafite ubumuga turi hamwe mwatubwiye ko tugomba kujya twitabira nyine twari twariheje tuvuga ko tutajya abandi bari twarahageraga ngo doroko kimeze ngo kirakira imarima bese bigatuma ducika intege cyane ariko mumajije kutuganiriza twahise tubona ko natwe tutagomba guherezwa mu muryango nyarwanda.
Frank Muhwezi, umuyobozi mukuru wungirije w'umushinga USAID igikuriro kuri bose, avuga ko iyi gahunda yo gukangura ubwonko ari ingenzi ku bana bakiri bato.
Abana bava hariya cyambere baba bafite uburere, baba bafite ubuzima bwiza, ndetse n'ikindi cyagaragaye nuko umwana uciye ubigomba imbonezamikurire no gusoma no kwandika biramworohera iyo agitangira.
Uyu muyobozi abona kandi ko uko iminsi igenda ishira basanga no kubwitabire bw'abagabo muri gahunda zita ku bana bugenda burushaho guhinduka.
Icyo twakoze rero tugashyiraho nk'amatsinda y'abagabo. Ayo matsinda y'abagabo rero icyo dufasha ashishikariza abandi bagabo kwitabira ibyo bikorwa. Dutangira ubwitabire bw'abagabo bari bake, imyumvire muri rusange igenda izamuka.
Uganiriye n'ababyeyi bashishikarizwa kwita ku mikurire y'abana babo bayigereranije n'ubuzima babayemo mbere y'uyu mushinga, bakubwira ko babona itandukaniro rifatika. Uyu ni Niyinkunda w'imyaka 50 n'umuturanyi we Nyiransabimana w'imyaka 45.
Ntabwo byabagaho bitabibonye ubu. Twarahombye cyane, hari ibintu byinshi tuba twaragiye tuvumbura. None rero niyo mpamvu natwe tugomba kubishyiramo imbaraga nyinshi zishoboka zose kugira ngo dutoze abana bacu nawo uyu mugambi.
Ukurikije ibyo turi kubona buno, umwana w'ubu ngubu atandukanye n'umwana w'igihe cyacu, kuko n'umubyeyi w'ubu uzaga hano niyo ngiye gutwita umwana avuka atandukanye n'abandi bana, kuko hari n'ibindi bajya batwigisha batuganiza uburyo bakangura umwana akiri mu nda, umugabo agakina n'umwana. Ntabwo tuzi ko umugabo yakina n'umwana uri mu nda agashishira inda.
Umushinga USAID igikuriro kuri bose umaze imyaka itatu utangiye ukazarangira mu 2026 ushyirwa mu bikorwa n'imiryango itandukanye irimo Catholic Relief Service CRS. Ni umushinga wibanda ku mikurire mu minsi igihumbi ku bana bari munsi y'imyaka itanu. USAID igikuriro kuri bose ukorera mu turere icumi two hirya no hino mu Rwanda, washyizeho ingombonezamikurire zisaga 170. Imibare y'umuryango Catholic Relief Services ifatanyije n'ikigega cya Amerika cyita ku iterambere mpuzamahanga USAID igaragaza ko bafite abanyarwanda barenga 2,000,000 mu miryango isaga 400 bitaho mu bibazo by'igwingira. Ingengo y'imari y'umushinga wose mu bikorwa bitandukanye irangana na 45,000,000 z'amadolari mu myaka itanu, ni ukuvuga habarirwa muri 60,000,000 mu manyarwanda. USAID yashyizemo 38,000,000 naho indi miryango irimo CRS ishyira umushinga mu bikorwa yishatsemo 5,700,000 z'amadolari. Imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare cy'u Rwanda igaragaza ko mu 2020 habarurwaga abana bagera kuri 33% bagwingiye. Muri Nyabihu babarura 35% bagwingiye. Intego ni ukuzagera mu 2030 babarura 15% bagwingiye mu gihugu hose. Ahwagira usajwi rya Amerika i Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ikiganiro cy'abakenyezi,
aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo
n'ingene bafasha imiryango yabo
n'uko biteza imbere ubwabo.
Ikiganiro cy'abakenyezi
ni ku Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya n'uw'ikiganiro cy'abigeme n'abagore uno munsi tugendera rero kaminuza y'u Burundi. Abigeme biga kuri iyo kaminuza bemeza ko ubuzima babayemwo buri mu bisubiza inyuma iterambere ridakumira. Amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi agasaba leta kwitwararika kubaho kw'abo banyeshuri kugira ngo bazoshobore guseruka mu bibanza bifata ingingo. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye ije ku bakunzi bayo mu Burundi, murayisomerwa na Thierry Ndayishimiye ikigari mu Rwanda.
Ingingo zagiye zirafatwa na leta y'u Burundi kubijanye n'agafashanyo kugira umunyeshuri w'umuhungu canke w'umukobwa ashobore kwiga kaminuza, abamwe bavuga ko zibasubiza inyuma. Muri abo benshi n'abakosa amazu hanze y'ikigo cya kaminuza. Aba ni bamwe mu baba ku mutumba wa Gweza muri zone Muyira ya komine ya Kanyosha mu ntara ya Bujumbura, bavuga ko ata mwanya baronka wo gutegura neza ibyigwa.
Ariho nka busanga twiga nk'ubu bakubwira ati je nk'ubona biblioteke yawo nta niyo onze kubera ata n'umwanya banabironkera. Nk'uko agenda yibona gusa nka niyo ndinjira kubera mbona ata n'umwanya noronka mvuga ati basino tora n'igitabo cyo gusoma.
Nk'ubu udandaza ari mihaje ari umuntu ukubwira ngo jya muri biblioteke kiretse baguhaye tarapfuza gukora, uko uba uvuga ati ahantu ndaza kuyoberwa urashobora kugenda ukabisoma hamuhejeje ibyo ukora ugaca wigira rero kwironderera nawe utwurarira.
Uyu munyeshuri avuga ko bibaye ngombwa abasiba kuja ku ishuri kubera ubuzima babayemwo bwo kwigwana ko kugira ngo baronke ico bafungura.
Rero no ku ishuri urashobora guseba no ku ishuri ukavuga ati ko ndose n'ahantu nkorikiye reka ngende mbanze ndayace hanyuma ndagaru kuruhuka baragenda nyambari kujya guhereza amatafari abafundi baba bariko barubaka bakabikora canka ari kuvoma bakavoma
uko kuja gukora akakazi ko kubaka bavuga ko babyize bashitse muri kaminuza kugira ngo bashobore kuronka ico rikesha
base nko kubigene bashora base nko kwiyadukiza gukora nk'ikiyede base ujye no batwa amatafari n'ano ari kwaruba kandi atari byo aramenyera byigiye no kwari umutsima bugoye
Hari abandi nabo bakora akazi ko kujisha inkoko n'ibisimbo abandi bagakora akazi karimo ko kudandaza za inite yo mu matelefone canke rimikashe abitaho kwiyungunganya mu gukora ububuzi si bose kubw'ibyo birashikane batahugwe na bagenzi babo uyu asanzwe yiga mu gisata c'indimi akanajisha inkoko n'ibisimbo agira ati
abenshi bakubwira ati ubwo buzima nubwo abantu baruguruti nawe umengo nturagera mu gisagara cere nanje ndababwira ati igisagara ni mu mutwe mwese abazi carondera wowe nyamba ubona hari hakazi tokora uri mu gisagara je nanje ndagakora kubera mbona kamaro kavyo
hari abavuga ko baza muri kaminuza y'u Burundi batazi ubuzima bubarindiriye Audreya Uwindemeye amaze umwaka yiga mu gisata c'iterambere rusangi
numva ngo kaminuza y'u Burundi jirumva se n'inzingo byo gupanga nkuko numva iby'amakampisi nubwo ntabitahora je n'inzingo dushikira nko mu makampisi bakatumenya nka kurya ko muri antenne shitse rinca numva ngo ivyo gupanga rero nk'ivyo gupanga nta ivyo narinzi nyene nabwiye ko byumva shitse nkubu dizibitezerageze nkubu ndiko ndapambana yuko ngiranje gusoma
mwishira hamwe mukenyezi menya hari mwe muyaharanira gateka k'abakenyezi basaba leta kugira ico bakoze kugira ngo ntihaze ubukene bw'abakenyezi b'incabwenge mu gihugu uyu ni Floride Nahimana arongoye iryo shira hamwe
leta irakwiye kuraba abana babigeme ukuntu su kuborohereza kurusha abahungu ariko nukuraba ibibereye leta yogerageza ikaborohereza mu vy'uburara tukareka kwama tubona ku gitigira icabagabo arico kiba kinini cyane mu makaminuza kurusha abana babigeme
kukabanka k'ubuzima bugoye ku banyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi buratuma abanyeshuri babigeme badashika ku ndoto zabo Minani Jane yiga mu gisata c'amategeko mu mwaka wa gatatu avuga ko bo batanguranye mu mwaka wa mbere hari abaciye baja kurongorwa maze bo bubakanye ntibasubira kuborohereza kugira ngo babandanye amashuri
mba maze kugutwara nkuba y'umuntu yize imanite mu bati subire ku ishuri aho ati Johana arayize kuko usanga basana subire ku ishuri aho nk'abagenzi bashitwiganye guhera mu mbere tugeze mu gatatu tukatakiriko bagiye bagira kubaga nk'umu wa mbere nyene mu wakabiri wamaze none ntusogaro tije mugabo yaranyankiye ko yateze kaminuza namba ati naje sinakureka kuguma bandanye naje ntize kaminuza aciye masere wabaye nk'umuntu akomeye nk'umu ministre nk'akarorero ugasanga bigarukira aho nyine amashuri yawe ahereya
umwe mu bashinga amateka b'abakenyezi muteze inka Ephrasie ari mu mugambwe CNL wahora urongowe na gato gwasa avuga ko na politiki itorohereza ababyifuza kugira ubuvugizi kuri jokibazo
nakubwiye ko tudatahura ikibazo cyo kimwe naho turi abakenyezi gihanza abakenyezi misi yose ni yangorane y'imigambwe tuvamo Jesse novuga iki ni yangorane yo kumva kwama mwabwabwoba uvuga icyo utegetwe n'abakenyezi bake bubahuka ngo bavuge jengize manda zibiri kera batwita basaza cyanke abivyihebye uvuze mpengura hangaya abantu ariko n'uburenganzira bwacu twebwe dufise ama misi yo kuvugira abadutoye gutora amategeko kuba serukiriko bikwiye dusemerere ibimenyesha makuru musemerere nato dusemerere turabe yuko ubwo Burundi bwejo bofatwa neza hama bakazodukorera mu ngata bafise ico bashobora kuvuga
ibintu biruko mu gihe amakuru dukura muri kaminuza y'u Burundi avuga ko abanyeshuri b'abakobwa biga muri kaminuza habasanzwe ari bake ugereranije n'igitigiri c'abahungu muri kaminuza y'u Burundi baharugwa ku bice 21 ku ijana mu gihe muri kaminuza zigenga naho bari ku bice 38 ku ijana ibyo biruko mu gihe abakobwa haba bari benshi mu mashuri yisumbuye kuruta abahungu
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti bakunzi bacu aha niho ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi kigarukiye kuri mikono muhinga bw'ivyuma mari kumwe na Diane Nahazwe nabateguriye nongera ndabashikiriza iwanyu mu ntara y'uno munsi ku izina rya bagenzi banje ndabike abantu ndabifuziza kubandanya muranirwa mu vyo muri mu vyose naho utaha mugire umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu